Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibiganiro byo kurondera amahoro mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ahasanzwe habarizwa imigwi itari mike yafashe ibigwanisho harimo n'umugwi wa M23 bigiye gusubira gutangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 mu gihugu cya Kenya. None amahirwe yuko ibyo biganiro bishika ku nyishu irama yobangana gute mu gihe hari imigwi igwanya ibihugu bibanye bya Kongo yashyizwe ku ruhande muri ibyo biganiro. Nyishuri muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu. Ndabahaye ikaze. Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ibarizwamo imigwi igwana irenga 120 kugishyira hamwe impuzamakungu ONU. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA aragaruka ku migwi mikuru mikuru itungwa agatoki na ONU ko ariyo ibangamiye umutekano mu buseruko bwa Kongo.
ADF wo muri Uganda, FDLR wo mu Rwanda, M23 wo muri Congo na Red Tabara wo mu Burundi, iyo migwi yitwaje ibigwanisho uko ari ine nishira hamwe impuzamakungu ONU rivuga ko ihungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga binini kurusha iyindi. Iyikaba iri mu migwi irenga 120 iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu cegeranyo yise Barometre Securitaire du Kivu cyasohotse mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Amashirahamwe Groupe d'études sur le Congo na Human Rights Watch amenyesha ko imigwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi isigaye muri Congo ari Red Tabara ikomeye kurusha iyindi hamwe na FNL. Kubwayo mashirahamwe umugwi Forebu wavugwa muri icyo gihugu inyuma ya 2015 wahavuye uzimangana. Abagwanyi b'umugwi Red Tabara batanguye gutororokana inyuma y'amatora y'amakomine yo muri Rusama mu 2010 igihe imigambwe yari ikomeye mu itavuga rumwe na CNDD FDD yakuramwe akarenge yagiriza umugambwe uri ku butegetsi ko wivye ayo matora. Icyo gihe abari guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yari gukurikira baciye babivamwo. Abo nabo bakaba bari Domitien Ndayizeye wa Sahwanya Frodebu, Alexis Sinduhije wa MSD, Pascaline Kampayano wa IPD Zigamibanga, hamwe na Leonard Nyangoma wa CNDD. Icyo gihe basaba kwa matora y'amakomine asubigwamwo ibitahavuye biba. Umugwi witwaje ibigwanisho FNL nawo ukabugizwe n'abiyonkoye kuri FNL ya Agaton Gwasa wari umaze imyaka irenga 15 ugwanya leta y'u Burundi imbere yo guhagarika intambara mu 2008 mu nama y'umutekano ya ONU yo kuwa 2026 gitugutu uwo mwaka w'2022. Ubufaransa bwasabye ko abagwanyi b'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo boshigwa mu mugambi wo gusubizwa mu buzima busanzwe, abagwanyi b'abanyamahanga nabo bagashira ibigwanisho hasi atacyo barinze gusaba bagaca basubira mu bihugu byabo. Uwuserukira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wewe yasavye leta z'u Burundi, u Rwanda na Uganda ko zovugana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikomoka muri ivyo bihugu kugira barangize amatati bafitaniye.
Munja ninzi ntambara muri kano karere ni ngombwa yuko imigwi yose yegwa n'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Kongo ije mu biganiro ikumvirizwa kugira hashikwe ko amahoro arama mu karere kose. Niko bibonwa na Alphonse Rugambarara, umwe mu bagiye mu biganiro byashikanye u Burundi ku masezerano y'Arusha.
Ibiri ko biraba ubu muri aka karere binyibutsa ahanini yuko iyo n'umuhuza atarabye neza ibibazo, na cyane cyane abatera ibibazo n'igituma ibyo bibazo bihari harabingorane. Iyo rero wibaza yuko abana aba badakomeye barashobora no gukomera mu nyuma ugasanga n'ibyo mwakoze bibaye imfa gusa haciye igihe kitari gito, kuko muri aka karere boheza bakaraba igituma kuva muri 90 aka karere ntikararonka agahenga. Haba ingorane intambara mu Rwanda, haba intambara mu Burundi, haba n'intambara muri Congo, 1996 gushika n'ubu ariko kwicara kugira amasezerano byabaye igihe kitari gito amakuru twoza turavuga yitwa Arusha yitwa Lusaka yitwa Nairobi yitwa Kinshasa yitwa San City ayo yose n'amasezerano ariko yabaye imfa gusa nibaza ko bahuza bubu bakuye kwibaza igituma ayo masezerano koko adashika ku mahoro muri aka karere n'ababituma n'abakuru bo muri aka karere nyene nabo nyene bakaraba ati mbega ko tumaze iyi myaka yose kuva muri 1990 gushika n'ubu ata mahoro turaronka ikibazo kiri hehe ubwo ntikiri kuri twebwe cyitwa rebellion kirongereka iyo hagati mu gihugu ibibazo bigumye ari umurengera aka karere gakenewe yuko koko abantu bicara bagasubira kuvugana kuri uko abanyagihugu bo bararushe aka karere kacu niko gafise abahunze ibihugu byabo benshi
ibikorwa byo kurondera umuti mu migenderanire biciye ku mukuru w'igihugu cha Angola Joao Lourenço arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu biyaga binini Siergel hamwe n'uwahoze arongoye igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta ariwe muhuza mu kurondera amahoro mu buseruko bwa Congo byarabandanije muri iyi minsi iheze kugira bagerageze kuronka umuti urama ni na hano dushye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi Pierre Gahungu nije ndariko ndakibashikiriza ndabahisango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko.